Turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104.3, abari Uganda mu karere ka Kisoro mutwumva atankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mbwiye gushikirizwa na Joy Diane Nininahazwe. Leta ya Uganda yatangaje igituma yahisemo kwifata ku ngingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU isaba Uburusiya guhagarika intambara kuri Ukraine.
One have to understand the genesis of this conflict and the possible direction in which the conflict could take place and the purpose why they should be involved in it anyway, because it might not be close to home, it might not impact you immediately.
Uyu ni Henri Okello Oryem, umunyamabanga wa leta mu bushikiranganje bw'imigenderanire ya Uganda n'ayandi makungu. Muri make aha Okello yagira ati, imbere yo kugira uruhande dufata dutegereza kumenya uko ibintu byifashe, aho bigana ndetse n'ingaruka bishobora kutugirako. Urusiya bwigaruriye ikibanza c'amasoko ntanganguva y'umuyaga nkuba akoresha nuclear muri Ukraine. Impunzi z'Abarundi 50 zari zimaze amezi 5 zipfungiwe muri Tanzania zarekuwe. Benshi muri bo bagirizwa gusohoka ikambi mu buryo butemewe n'amategeko no guhungabanya umutekano hagati mu ikambi. Utwara atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania Freeman Mbowe nawe yarekuwe. Aya makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabaha ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Amakuru agezeho hirya nino ku isi, turahera ku by'Uburusiya na Ukraine, aho Uburusiya bwigaruriye ikibanza c'amasoko ntanganguvu y'umuyaga nkuba akoresha nuclear muri Ukraine. Ico bikoze nta bumara bwica bwahabonetse inyuma yaho ico kibanza cakiye umuriro. Inkuru tubaza mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Igitero Uburusiya bwakoze muri Ukraine kuri ico kibanza kinini ca mbere ku mugabane w'Uraya bwose gitanga umuyaga nkuba nta myuka y'ubumara cateye. Abajejwe kuzimya umuriro baciye bihuta kuzimya ku nyubakwa zirimo ubwo bubasha bwo gutanga ayo masoko nta nguvu mu vyerekeye umuyaga nkuba, nkuko vyatangajwe n'abategetsi ba Ukraine hamwe n'abategetsi bishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Uyu munsi kwa gatanu kandi ingabo z'Uburusiya zabandanije ibitero kuri Ukraine, naho amakungu abandanya kuvyiyamiriza. Umuyobozi mukuru w'ibiro mpuzamahanga bijejwe amasoko ntanganguvu akoreshwa na nuclear Rafael Mariana Grossi, uyu munsi ku gatanu yatangaje ko inyubakwa yarashwe n'ikibombe c'Abarusiya itari ahasanzwe hari icuma gitanga inguvu, ahubwo ico kibombe caguye mu kibanza c'imenyerezo. Abategetsi bakurikirane hafi ivyerekeye amasoko ntanganguvu ya nuclear bava mu gihugu c'u Sweden no mu Bushinwa batangaje ko gushika ubu atamyuka y'ubumara iribonekeza, nk'uko kandi Grossi yavyemeje. Abategetsi ba Ukraine bavuga ko abasirikare b'Uburusiya bafashe mu minwe yabo ibibanza vyose birimwo ayo masoko ntanganguvu muri Ukraine. Yamara basigura ko abakozi bari basanzwe bahakora aribo babandanya kugenzura ibikorerwa muri ivyo bibanza.
Fredi, tukivuga ku by'Uburusiya na Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko hakenewe ayandi majwi y'ibihugu vya Afrika mu kwerekana ko badashigikiye ibitero Uburusiya buriko bugaba muri Ukraine. Ejo ni mukankusi nivyaje kutubwira.
Muri iki cyumweru ibihugu byinshi bya Afrika byatoye bishyigikira umwanzuro w'amagana intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Cyakora inzobere zivuga ko ibihugu bya Afrika bishobora kuzavuga ikintu gito ku byerekeye intambara no kurinda ubutaka bwa Ukraine n'ubusugire bwayo. Amerika irashaka ko ibihugu bya Afrika birushaho kuvuga ibijyanye n'Uburusiya mu gutera igihugu bituranye cya Ukraine. Avugana n'umunyamakuru w'umunyafurika ku ikoranabuhanga ejo kwa kane, uwungirije sekretari ushinzwe ibibazo bya Afrika wa Amerika Morifi yavuze ko abanya-Ukraine bakeneye inkunga ya Afrika. Yavuze ko Amerika ihamya ko amajwi y'abanyafurika afite akamaro mu ruhando rw'amahanga kandi ko ayo majwi afite umwanya mu biganiro rusange. Yongeyeho ko Amerika isanga iki ari igihe gikomeye cyihariye ku buryo umuryango mpuzamahanga ukwiye kugira ubumwe kandi ukavuga rumwe, wamagana ubushotoranyi, ukanashyigikira amahame remezo y'ibihe byose. ayo arimo ubusugire kutavogerwa gukemura impaka mu mahoro no kurinda abasivili. Kuwa kabiri mu nteko rusange ya ONU ibihugu 141 byatoye byamagana intambara y'Uburusiya kuri Ukraine. Eritrea nicyo gihugu cyonyine cyo muri Afrika cyatoye cyanga uwo mwanzuro kandi ibihugu 16 byo kuri uyu mugabane byarifashe. Impuguke mu bya politiki Professor kuri Kaminuza Makerere Kasaija Apuri avuga ko Afrika ifite ibibazo byinshi imbere mu bihugu kandi ko ubwayo idashobora kwinjira mu bibazo by'amahanga. Umutegetsi muri Amerika Morifi avuga ko guverinoma y'igihugu cye ishobora gufasha guhangana n'ingaruka z'intambara mu bijyanye n'ubukungu mu bihugu. Guverinoma ya Amerika yahumurije izo muri Afrika ko ubushyamirane mu Burayi butazagira ingaruka ku bwitange bwayo ku mugabane wa Afrika.
Ejo ni Mukankusi urakenuye turandaniriza muri Tanzania aho utwara abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu Freeman Mbowe yapfunguwe.
Tanzania rekuye uwo muyobozi w'ishyaka rinini ritavuga rumwe n'ubutegetsi Freeman Mbowe nyuma yuko abashinjacyaha bahagaritse ibirego bamureze mu mwaka ushize nk'uko ishyaka rye ryabivuze uyu munsi kwa gatanu. Freeman Mbowe uyoboye ishyaka Chadema yatawe muri yombi mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize mu mujyi wo ku kiyaga Mwanza aho yari yagiye mu nama ku itegeko nshinga rishya. Yashinjwe mu rukiko ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi nubwo ishyaka rye ryabyamaganye rivuga ko ari politiki yari byihishe inyuma. Umukuru w'ubushinjacyaha yakuyeho ibirego ku byaha by'urugomo mu bireba ubukungu n'iterabwoba. Ibi ishyaka Chadema ryabishyize ku rubuga rwaryo rwa Twitter ryanavuze ko abareganwaga na Mbowe nabo barekuwe. Abashyigikiye Mbowe bari buzuye mu rukiko bakurikira urubanza bagaragaje ibyishimo nyuma y'uko icyemezo cyo guhagarika ibirego gitangajwe. Abamwunganira bahoberanye ubwabo. Itabwa muri yombi rya Mbowe n'urubanza rwe byatumye hibazwa ibibazo ku bijyanye n'ubwitange bwa Perezida Samia Suluhu Hassan bwo kurushaho kwihanganira abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abayobozi muri guverinoma bahakanye ibyo baregwaga byo kurenga ku burenganzira no kuniga demokarasi. Ambasaderi wa Amerika muri Tanzania Donald Wright yagize ati ibirego byahagaritswe uyu munsi mu rubanza rwa Freeman Mbowe ni amahirwe Tanzania yakiriye yo guhindura paji no kwibanda ku bireba ibihe biri imbere.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda gisata c'amagara y'abantu imbere ko catwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari muri Malawi abana bagera ku miliyoni 3 bazokingirwa ubukangwe nyuma yuko iyo ndwara isubiye kuboneka mu gihugu. Ejo ni Mukankusi turacari kumwe.
ONU yavuze ko abaganga bazakingira abana babarirwa muri miliyoni 2,900,000 indwara y'imbasa muri Malawi. Ni nyuma yuko umwana w'umukobwa w'imyaka 3 abonetseho iyo ndwara mu murwa mukuru w'igihugu Lilongwe. Bwari ubwa mbere haboneka indwara y'imbasa mu myaka irenga 5. Icyo gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika cyatangaje icyorezo cy'imbasa mu byumweru bibiri bishize nyuma yo kwemeza ibipimo byagaragaje ubwandu bwa virusi ifitanye isano n'irimo kuzenguruka muri Pakistani ahakiri icyorezo. Mu itangazo umuyobozi w'ishami rya ONU ikigega cyita ku bana UNICEF Rudolf Schwenk yavuze ko virusi itera imbasa yongeye kwaduka muri Malawi iteje impungenge zikomeye. Yagize ati urukingo rwonyine nibwo buryo bwo kurinda abana muri Malawi gufatwa n'iyo ndwara yandura ku gipimo cyo hejuru. Imbasa ni indwara yandura cyane kandi itera ubumuga mu masaha make. Mu gihe nta muti igira ariko ishobora kwirindwa hakoreshejwe urukingo nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ribivuga. Ibiro bya UNICEF muri Malawi byavuze ko bizashaka doze miliyoni 6,900,000 zigahabwa abana bafite munsi y'imyaka 5.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezeho hirya no ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mubandanya kumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kwumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya tutatwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
Uganda n'ibindi bihugu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushikiranganje ajeje imigenderanire yo Uganda n'andi makungu Henri Okello Oryem yatanze uno munsi kuwa gatanu insiguro ku catumye igihugu ciwe gifata ingingo yo kudashikiriza aho gihagaze mu itora ku ngingo y'inama rusangi yihutirwa y'ishirahamwe ONU yamirije ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine. Leta ya Uganda yatangaje ko yahisemwo kutagira uruhande ihengamiyeko mu gihe ibandanya kwihweza muri rusangi ivyerekeye intambara iri kwibera muri Ukraine. Ignatius Rahizi muri Uganda aratubwira ibindi kwino nkuru.
Uganda n'ibindi bihugu 16 bya Afrika byirinze gutora gushigikira umwanzuro wa Loni wo kwamagana igitero cy'Uburusiya muri Ukraine. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Uganda Okello Jem yabwiye abanyamakuru ko leta ya Uganda yirinze gushyigikira uwo mwanzuro kuko itari yasobanukirwa neza nyirabayazana y'iyo ntambara.
This is a very serious subject
ati iki ni ikintu gikomeye cyane ku buryo umuntu agomba kubanza gusobanukirwa neza inkomoko y'aya makimbirane naho agana. Aya makimbirane kuri ubu ashobora kuba atari hafi no mu rugo cyangwa kuba yahita dutera ingaruka. Icyo gihe biba bisaba ko mbere gufata icyemezo cyo gutora nk'icyo ugomba kubanza kumva neza ikibazo. Mu gihe Iraq yagabweho igitero ibintu byinshi byararimbutse, ariko nyuma baje gusanga ari nta ntwaro za kirimbuzi zari ziriyo. Iraq yatubereye isomo rikomeye cyane, nuko nk'igihugu twahisemo kutihutira mu bibazo nk'ibi tutumva neza.
Which you don't know you very well.
Nyamara ariko uhagarariye igihugu cya Uganda muri Loni Adonia Ayebare we yari yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ko impamvu Uganda yirinze gufata uruhande byatewe nuko yegereje kuyobora umuryango udafite aho bogamiye cyangwa se non-aligned movement, kandi ngo bakaba bisaba ko itagira uruhande ibogamira muri iyi ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ibindi bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba nabyo byifashe birimo Tanzania n'u Burundi. U Rwanda na Kenya byo byatoye kwamagana ibitero by'Uburusiya. Intumwa y'igihugu cy'u Rwanda mu muryango w'abibumbye yasobanuye ko u Rwanda rwatoye iki cyemezo kubera ko rushyigikiye byimazeyo ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu icyo ari cyo cyose rugomba kubahirizwa, kandi ko gushyigikira icyo cyemezo byubahiriza iby'igihugu cyiyemeje mu masezerano y'umuryango w'abibumbye. Nyamara abasesenguzi bamwe batekereza ko Uganda yafashe icyemezo kubera amasezerano ifitanye n'u Burusiya ndetse n'ubufatanye ibihugu byombi bifitanye mu rwego rwa gisirikare hamwe no mu bindi bikorwa remezo by'iterambere. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignatius Bahizi urakenuye mu gisata c'impunzi. Impunzi z'abarundi 50 zari zimaze amezi 5 zifungiwe muri Tanzania uno munsi zarekuwe. Abashe muri bo bagirizwa gusohoka ikambi mu buryo butemewe n'amategeko no guhungabanya umutekano hagati mu ikambi. Inkuru irambuye na James Jelvin akoreje ujya Amerika muri Tanzania.
Ivyo biharuro vyemezwa n'umurongozi w'igipolisi muri komine Kibondo bwana Simon Makaringa mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatanu. Muri bo abagabo ni 45 n'abakenyezi ni 5. Abo bari bafungiwe mu gasho ahitwa Nyamisivya muri komine Kibondo, ahasigaye abarenga gato 65 batararangiza ibihano bafatiwe. Bwana Makaringa yavuze ko izo mpunzi zatawe muri yombi mu ntango z'umwaka w'2021 nyuma yaho benshi sentare na inyuzwa yo muri komine Kibondo yabahamije ibyaha by'ubusuma, guhohotera abakenyezi, guhungabanya umutekano no gutoroka mu nkambi. Uyu ni Simon Makaringa, umuyobozi w'igipolisi muri komine Kibondo, mu kiganiro n'abanyamakuru.
Wakimbizi wanatakiwa waishi kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi waliokimbilia.
Impunzi zisabwa kubaho zikurikije amategeko y'igihugu zahungiyemo, naho twama twabigishije bikiriye mu nama zitandukanye ariko ntibabikurikiza. Kenshi usanga abana bafashwe ku mpamvu zitandukanye, benshi barafungwa ariko hari n'abo turekura iyo dusanze atakibazo bafite. Abamubona ngaha bamaze igifungo cyabo, ubu rero hari abo dusubiza mu nkambi, hari n'abo tuzoca dushyikiriza leta y'u Burundi ku mpamvu iyo gukomeza tubungabunga umutekano
tunakabidhi kwenye serikali yao.
Muri ibyo biro by'igipolisi bya komine Kibondo twasanze bamwe mu mpunzi barangije igifungo bariko baritegura gusubira mu nkambi. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika bavuga ko benshi muri bo bafungirwa ubusa kandi batamenya n'icyo bagirizwa, gusa babura uko bagira.
Abantu benshi tubona baza badufata mu ijoro badutwara mu gipolisi badufunga tutamenya ibitwagira,
kagira nk'ubwo gasanga ngo baraje ngo nibisuma ntitumenye iyo bivuye, kandi ubwo nta n'ikigwanisho na kimwe twebwe twahunganye mugabo tukagira nk'uko tugasanga harimo baratwagiriza ibintu by'igwanisho. Kandi hano igipolisi kirahari, gisungusungu kirahari, mugabe nk'ivyo vyose bakaduta kw'amakese kweri turevye ivyo vyose bivana na gahohotero turimo turagira iki turimo turabona.
Umubano mu nkambi ntumeze neza kuko hari abantu bashaka kwironderera uburayi bakaza baratakwa amakesi abantu kugira ngo barabe yuko ngo bo batwara ngo hari ibigo ngo buguruye ngo bitwango by'amaprotection bashaka kujya mu ibyo bigo kugira ngo barabe yuko ngo boja mu bihugu by'ihanze. icyo twosaba UN n'abajejwe umutekano ko basaba yuko abo bantu baje baratwara ubukesikesi kuntuzenya ku gipolisi aho bo nyene baze bishikire kuwo muntu bamura bahashike barabe ingo amatatu bafitaniye nabo bantu cyo ngo baze baratwara amakesi
atagomba rero badufashe kwere kucerekeye ico kibazo nimba nk'umuntu baba bamwagiriza nk'ikintu bamutware ku murango kugira ngo naryo tumenye ati naka rero nahagiye agiye hanaka ukamenye yironderera umugabo wiwawe
abafategwa ibihano kenshi bakibwa kiringo cy'amezi atandatu mu gasho iyo bamaze igifungo hari abasubizwa mu nkambi kubandanya n'ubuzima bwo mu buhungiro abakeneye gutaha mu gihugu cy'abi barutse nabo baratahukanwa hakurikijwe amategeko asabwa gusa hari n'abatahukanwa ku nguvu ku mpamvu yuko baboneka ko ari abagizi ba nabi buri uko umwaka utashye harafungwa barenga gato 80 mu bitigiri dukura mu biro by'igipolisi komine Kibondo hagirizwa amakosa atandukanye mu ntumbero yo gukomeza umutekano mu nkambi za Nduta na Nyarugusu naho benshi muri bo bidoga yuko bafungirwa ubusa kugira batinyishwe hama bahunguke ku bwinshi naho icyo bahunze babona yuko ko kitarakemuka kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi ry'Amerika mudatenguha, ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twabukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamalek mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. Ibihugu bitatu, Senegali, Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio yanyijwe rya Amerika ndetse n'andi maradio dukorana, kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba, ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku ijwi rya Amerika. Nindu zakijyana nimuzacikwe.
Nkuko muvyumvise rero kwera iyo mikino ya basket ijuga Amerika nirizo bashikiriza ikiganiro ca gasaro kaburaga sakumi kwa mungu nkuko mwari mubimenyereye muzogikurikirana ariko kuwa mbere mu gatondo no kuyandi masaha gisubiramo. Birashoboka kandi ko bitewe n'igihe umukino uzomara mushobora no kutumva makuru yacu ya 12:00 ico bikoze muzoshobora gukurikirana yatandukanye kuri wezi 3 akaburungura byacu vewa akaburungu.com. Murabana natwe rero kuva iyo mikino ya BAL itanguye gushika ihere Rwema afatikanije na Jean-Claude Munyandinda bazubashikiriza uko iri kwiragenda kumwanya. Igice cha kabiri cy'amakuru yacu mu gisata cy'ubutungane mu Rwanda kuri no wa gatanu igisata cihariye cha sentare nkuru iburanisha ivyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'ivyiterabwoba catanguye kumviriza abatanga buhamya bagiriza uwitwa Jean Twagiramungu ivyaha vya genocide. Uyu yarungitse mu Rwanda avanywe mu Budagi ijwi rya Amerika mu rukiko ryari ryaharungitse mugenzi wacu Erika Bagire ubusa.
Bwana Jean Twagiramungu yageze mu cyumba cy'urukiko akererewe kubera ibibazo by'imodoka zitwara abafungwa zari zabanje gutwara abagenzi be mu zindi gahunda. Yari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa, arinzwe n'umucungagereza afite dosiye yifashisha aburana. Umwitegereje aratuje kandi aravuga amagambo make. Ku ruhande rw'abatanga buhamya bashinja mu iburanisha rya none, urukiko rwatangiriye kubatangira ubuhamya bwabo mu ruhame. Ku isonga rwumvise umugabo n'umugore bashakanye. Rwahereye ku mukecuru Yudita Mukabera wo mu karere ka Nyamagabe mu cyahoze ari perefegitura ya Gikongoro mu majyepfo y'igihugu. Uyu yashakanye na Yuvenali Kamundo nawe watanze ubuhamya none. Umukecuru Mukabera w'imyaka 64 y'amavuko yemeje ko mbere no mu gihe cya genocide yarazitwagira mu ngo kuko bari baturanye mu murenge wa Mbazi Nyamagabe. Nta bibazo byinshi ubushinjacyaha bwa mubajije. Yemeje ko hari igitero interahamwe zagabyiwe mu mwaka w'1994 zihatsinda abatutsi bagera muri 5. Abo batutsi avuga ko bari baje bamuhungiyeho basaba kubahisha. Icyo gitero cyabishe avuga ko cyarimo abantu benshi bari hagati y'ijana na magana abiri. Yavuze ko yabonye muri icyo gitero harimo na Twagiramungu. Gusa yemeza ko nta ntwaro yamubonanye kandi ko nta gikorwa ku giti cye yamubonyemo yica Abatutsi cyangwa se mu bindi bikorwa. Umunyamategeko Buhuru Pierre Celestin wunganira Bwana Twagiramungu avuga ko Mukabera mu mabazwa ye mu rwego rw'ubushinjacyaha afite inyandiko mvugo eshatu zivuguruzanya. Urukiko rwamwibukije ko ibyo azabigaragariza mu gihe cyo kunenga ubuhamya bw'abatangabuhamya. Umunyamategeko Buhuru yabajije umutangabuhamya Mukabera niba yibuka uko yabonaga Twagiramungu yambaye hari mu bitera mushinja. Yasubije ko atabyibuka. Uyu mukecuru kandi yavuze ko yabonaga Twagiramungu atagenda mu b'imbere mu bitero. Yemeje ko yamubonye mu bantu bari hagati mu gitero cyagabwiwe. Yavuze ko icyo gitero cyaba cyaramaze nk'isaha imwe. Mu buhamya bwo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri 2011 yahaye ubushinjacyaha muri mu nyandiko, yemeje ko hari amakuru yumvise ko Twagiramungu atagiye mu gitero cyo kwa Kamondo gusa. Imbere y'umucamanza umutangabuhamya yabihakanye avuga ko ntabyo yigeze avuga. Yavuze ko nyuma yo kugaba ibitero Twagiramungu na Mukabera bajyaga bahurira ku gasantire bakaganira bisanzwe. Twagiramungu yirinze kugira ikibazo na kimwe yabaza uyu mutangabuhamya. Yabwiye urukiko ko bimugoye ariko ko azagira icyo abivugaho ikindi gihe na cyane ko ibyo bamurega bihakana. Umutangabuhamya wa kabiri ni umusaza Kamondo Yuvenari icyarimwe n'umugabo wa Yudita Mukabera nawe watanze ubuhamya bushinja Twagiramungu. Uyu we yemeje ko igitero cyagabwiwe mu rugo kikahatsinda Abatutsi batanu adahari. Uyu musaza ufite ikibazo cy'amatwi atumva neza yabwiye urukiko ko mushiki we yamuzaniye ubutumwa bumubwira ko Twagiramungu yari yabihanangirije kugira Umututsi bahisha. Kamondo akabwira urukiko ko Twagiramungu yari yababwiye ko nibahisha Abatutsi barabasenyeraho inzu. Yavuze ko amakuru y'icyo gitero nawe yayabwiwe n'abandi bitewe n'uko yari yahunze. Uyu nawe cyo kimwe n'umugore we Mukabera uregwa yabihoreye ntiyagira ibibazo yabahata. Urukiko rwavuze ko rufite abatangabuhamya 18 muri urubanza, barimo abashinja n'abashinjura ndetse n'abandi batatu urukiko rwahisemo kubatumiza ku ruhande rwarwo. Barimo kandi abatangira ubuhamya bwabo mu ruhame n'abazabutangira mu muhezo barindiwe umutekano. Bwana Jean Twagiramungu aregwa icyaha cya Jenoside akekwaho ko yakoreye mu byahoze ari komine ya Rukondo na Karama mu cyahoze ari prefegitura ya Gikongoro mu karere ka Nyamagabe ya none mu majyepfo y'igihugu. Yahoze ari mwarimu ikaduha icyaha aragihakana. Mu mwaka w'2017 nibwo yoherejwe n'igihugu cy'Ubudage kuburanishirizwa mu Rwanda. Urubanza ruzasubukura ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka niba nta gihindutse. Bagira ubusa ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Eric Bagira ubusa wakoze kutubera i Nyanza. Abakunzi b'ijwi rya Amerika, irindi tangazo rigufi ku bufatanye n'ishyirahamwe La Benevolencia. Ijwi rya Amerika ribafitiye ikiganiro kidasanzwe cyitwa Combo Taxi na gakino ko mu bwoko bw'utugenegene. Muzoza murakurikira iminsi yose ya gatandatu n'iya mungu saa 12:20 ku mugoroba. Combo Taxi ku bufatanye hagati y'ishyirahamwe ry'Abaholande La Benevolencia na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Muzotangura rero kuyumva ku wa gatandatu uza azwa igenekerezo rya 12 uku kwezi. Abakunzi b'imikino mwumvise kakandika bamenyesha ko hageze ko mukurikira amakuru ya sport n'imikino. Mu gihe habura amasaha make ngo irushanwa rya Basketball Africa League BAL ku maekipe yo mu murwi wa Sahara ritangure, radio Ijwi rya Amerika igiye kubagezaho muri make ishusho y'amaekipe atandatu agiye guhiganira i Dakar muri Senegal guhera ku wa gatandatu ejo. Umenyesha makuru wacu wa sport Jean Claude Munyandinda azobikurikiranira na hagufi atubwire rero ivy'ayo maekipe atandatu.
Kuri wa gatandatu haratangira imikino y'amatsinda ibanziza ikiciro gisoza irushanwa rya Basketball Africa League rizwi nka BAL ry'umwaka 2022. Iyi mikino igiye kuba ku nshuro ya kabiri, izitabirwa n'amakipe 12 yagabanyijwe mu matsinda abiri yiswe Conference. Hari Conference ya Sahara izakinira Dakar muri Senegal, hakaba na Conference ya Nil igomba gukinira Cairo mu Misiri. Muri aka kanya Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ishusho rusange y'amakipe atandatu agize itsinda rya Sahara, ari nayo agomba gutangira guhatana kuri wa gatandatu kugira ngo haboneke amakipe ane azazamuka. Kaziongeraho andi makipe ane azabonera itike mu itsinda rya Nil, yose kwa umunani akazahurira mu Rwanda mu kiciro gisoza. Duhere ku ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda. Ikipe y'ikigo gishinzwe birebana n'ingufu mu Rwanda yabonye itike yo gukina imikino ya BAL nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona hano mu Rwanda, biza kwibera amahire isonerwa gutangirira amajonjora ibikesha ku Rwanda arirwo ruzakira imikino ya nyuma. Ikipe yashinzwe mu mwaka wa 2016 imaze kubaka igitinyiro muri basketball yo mu Rwanda, kuko imaze gutwara ibikombe bibiri bya shampiyona n'ibikombe bitatu by'itiri intwari z'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo izashobore guseruka muri bar ifite ingufu zisumbuyeho. Reg Basketball Club yazanye abakinnyi bashya biyongera ku basanzwe ari inkingi za mwamba zayo nka Eric Aje, Olivier Shyaka na Jean-Jacques Wilson Shobozwa byose n'umukiza. Mu maraso mashya yongewemo twavuga Axel Mpoyo, Ntore Habimana, Dieudonné Ndizeye, Picumanga, Pierre Thierry Vandrich, Antoine Walker na Thomas Cleveland. Ntabwo twakwibagirwa umutoza mushya Robert John Park waturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Duterera akajisho ku ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia. Ni ikipe yo kwitonderwa kuko yageze ku mukino wa nyuma mu irushanwa rya bar ry'umwaka ushize ryabereye mu Rwanda, itsindwa na Zamalek yo mu Misiri. Ibikombe bitatu biheruka bya shampiyona basketball yo muri Tunisia, US Monastir niyo yabyegukanye. Iyi kipe yashinzwe mu mwaka w'1959. Mu bakinnyi izaserukana muri iyi bar harimo kabuhariwe Ty Lawson, umunyamerika w'umumeneri ufite imyaka 34. Tugeze noneho ku ikipe ya Dakar Université Club cyangwa Duke mu magambo ahinnye. Iyi kipe ya kaminuza ya Czech Antidiop izaba ikinira mu rugo imaze kwegukana ibikombe bitanu bya shampiyona. Izaba igendera ku mukinnyi wayo w'imena Thierno Niang. Ikipe ya AS Sareo muri Maroc nayo iri mu makipe atandatu agiye guseruka muri iri tsinda rya bar ryiswe Sahara. Iyi kipe yahamagawe ku munota wa nyuma kugira ngo isimbure Rivers Hoopers yo muri Nigeria yakuwemo mu rwego rwo guhana iki gihugu kubera ko cyari cyananiwe gutegura neza shampiyona mu mwaka ushize. AS Sale yagarukiye muri kimwe cya kane kirangiza muri bari mwaka ushize iyobowe na kabuhariwe Terrell Stoglin. Turebe noneho ikipe ya Ferroviario da Beira yo muri Mozambique. Iyi kipe yabonye itike nyuma yo kwegukana umwanya wa mbere mu majonjoro yahuje amakipe yo mu gice cy'iburasirazuba. Ferroviario da Beira yashinzwe mu mwaka w'1924 ikaba imaze gutwara ibikombe bitanu bya shampiyona ya basketball muri Mozambique. Umwaka ushize iki gihugu cya Mozambique cyari gihagarariwe na Ferroviario de Maputo. Umukinnyi ngenderwaho wa Ferroviario da Beira muri iyi bar igiye gutangira ni William Perry ukina nk'umumeneri. Dusoreze ku ikipe ya Seydou Legacy Athletic Club izwi nka Slack yo muri Guinea. Iyi kipe imaze gutwara ibikombe bitanu bya shampiyona yabonye itike yo kwitabira icyiciro cya nyuma cya bar nyuma yo kwegukana umwanya wa kabiri mu majonjoro y'igice cy'iburengerazuba. Mu bakinnyi iyi kipe ya Slack izaba icungiraho harimo umunyamerika Dan Miller Jr., umusore ukina nk'umweriye akaba afite uburebure bwa metero 2 na santimetero 3. Umukino ufunguriye imikino mu itsinda rya Sahara mu irushanwa rya Basketball Africa League uteganyijwe kuri uyu wa gatandatu hagati ya Dakar Université Club yo muri Senegal na Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea. Uyu mukino ugomba gutangira saa moya n'igice z'umugoroba ku isaha y'i Kigali. Ijwi rya Amerika riri ku ruhembe rw'imbere mu bitangazamakuru bizasakaza iri rushanwa rya bar ku isi yose ku bufatanye n'andi maradiyo dusanzwe dufitanye imikoranire. Abakunzi ba basketball bazakurikira imikino 31 y'iri rushanwa mu gihe izaba irimo kuba mu ndimi eshanu zirimo zo Ijwi rya Amerika rikoresha arizo Icyongereza, Igifaransa, Igiportuge, ururimi rwa Wolof ndetse n'Ikinyarwanda. By'umwihariko radiyo yanyu mudatenguha mu Kirundi n'Ikinyarwanda izabagezaho imikino yose y'ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nuko rero tukaba tugeze ku mpera zano makuru. Twashimire mwebwe mwatwumvirije ariko kuba bacugura amaradiyo yanyu ngende ndabibukije ko impunzi z'abarundi bagera kuri 50 bari bamaze amezi 5 bapfungiwe muri Tanzania bari kuno munsi. Benshi muri bo bagirizwa gusohoka ikambi mu buryo butemewe n'amategeko no guhungabanya umutekano hagati mu ikambi. Ino nkuru yose mushobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio tuvewa akaburungu.com. muri make kandi kuyanditwa abashikirije utwara batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Tanzania Freeman Mbowe nawe nyene yarekuwe. Inkuru yuzuye kuri wezitatu radio yacu vewa akaburungu ukom. Mu by'Uburusiya na Uganda na Ukraine umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Uganda n'andi makungu Henri Okello Oryem yatanze uno munsi kwa gatanu isiguro y'icatumye igihugu ciwe gifata ingingo y'ukudashikiriza aho gihagaze mu itora ku ngingo y'inama rusangi yihutigwa y'ishirahamwe ONU yamirije ibitero Uburusiya buriko bugaba muri Ukraine. Leta ya Uganda yavuze ko yahisemwo kwinumira mu gihe ibandanya kwiheza muri rusangi ivyere ke intambara iri kwibera muri Ukraine. Mu Rusiya kandi bavuga ko ico gihugu cigaruriye ikibanza c'amasoko ntanganguvu y'umuyaga nkuba akoresha nucleaire muri Ukraine. Ico bikoze nta bumara bwica bwabonetse inyuma yaho ico kibanza cakiye umuriro. Kwino dosye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikavuga ko hakenewe ayandi majwi y'ibihugu vya Afrika mu kwerekana ko Afrika idashigikiye ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine. Makoze mwebwe mwari kumwe natwe yakoze Nadia Taha ngegeranije amajwi yacu hamwe na engineer Patrick bari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri mikro ya Lidiana ni nahazwe dirwema yaraduhagarariye ku izina rya bagenzi bacu tuyikebanuye tuyifuriza kugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu weekend nziza ejo muzobe hafi ya maradio yanyu kugira mukurikirane inkino za mbere za bal hamukurindira murarahajyana ahatajyana harari umwansi.